SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya ariko sbs.com/au/radio-app.
Kuri wewe uri kuranyumviriza no kuri wewe bwo bari ubwa mbere uri kuranyumviriza no kuri mwebwe mwese musanzwe mudukurikirana, nibutse yuko iyi ari SBS mu Kirundi. Ku mazina nkaba nitwa Nizigama Jean Paul Amede, ndabakengurukiye mwebwe mwese mwifadikanije natwe ku nkuru nabateguriye kuri uno munsi, aho tugiye gusubira kuraba ibijanye na coronavirus uko vyifashe hano muri Australia. Aho rero ni mu gihe intara ya New South Wales yaronse ibindi bitigiri by'abantu 11 banduye COVID-19, muri abo 8 bakaba arabo mu gace kamwe. Indongozi zikaba zirajwe ishinga n'iyongerekana ry'ibitigiri by'abantu bashika 5 banduye, bose bakaba bafitanye isano n'abanduriye mu iduka ridandaza inzoga rizwi nka BWS Bottle Shop ryo muri Berela, ngo inyanduruko ya vyose ikaba ari ugendesha imodoka itwara abagwayi. Muganga mukuru wo mu ntara ya New South Wales, Kerry Chant, yamenyesheje yuko abantu bagera ku 1,000 aribo bashoboye kugurira inzoga muri iryo duka ku itariki ya 24 Kigarama, umunsi ushira wa 25 Kigarama aho hari kuri Noweli. Muganga Chant asaba umuntu wese yagendeye iryo duka BWS ku matariki ari hagati ya 22 na 31 Kigarama yuko akwiye kwisuzumisha vuba mu maguru masha, hama akishira mukato kimisi 14. Reka twumvirize Muganga Chant. We know that also those transmission of tuzi neza yuko abo banduye byabaye mu kanya gato gusa bari muri iryo duka. Rero izi mpanuro zegabo bose bagiye kuri iryo duka, nubwo baba bibaza yuko bahamaze akanya, sasa dushaka gukora mu buryo bwo kwikingira imbere yuko turengegwa. Nico gituma dusaba ubufasha bwanyu. Itegeko ryo kwambara agafukamunwa haba mu maduka manini, amasengero, ibibanza byo kwisamarizamo cyo kimwe no mu vyuma rusangi vyunguruza abantu ryasohotse kandi rishigwa mu ngiro kuri abo bose baba mu gace kazwi nka Greater Sydney, Wollongong hamwe na Blue Mountains, aho akaba ari mu ntara ya New South Wales. Umuhinga w'indwara zandukira akaba n'umwigisha muri kaminuza ya New South Wales, Raina McIntyre, yabwiye ikinyamakuru ABC yuko yakiranye urweze iyo ngingo ijanye n'udufukamunwa. Twumvirize McIntyre. It's not as invasive as say izo biratuma abantu batandura ku muvuduko uri hejuru, bikaduha akajyo ko kugerageza gukurikirana neza uko ivy'ubwandu bimeze, kubera yuko amahirwe mabi yo kwandura abera imbere mu nzu, kuko niho impwemu abantu bahema zidasohoka neza nk'uko umwotsi w'itabi usanga wagwiriranye hamwe kandi ntunawubone. Rero iyo umuntu yambaye agafukamunwa ivyo bigabanya kwanduzanya. Arakoze McIntyre. Aho rero tubandanije niyo nkuru, kandi habonetse abandi bantu 3 banduye umugera wa COVID-19 mu ntara ya Victoria. Ivyo bitigiri bikaba vyaje vyiyongera ku bindi, aho abo bose hamwe baciye baba 32. Abo bashasha bose banduye bafitaniye isano n'ahazwi nka Black Rock Cafe, aho abanduriye muri ico kibanza bageze kuri 21. abarongozi bakaba bahimbagwa nuko atamuntu numwe yanduye atazwi isoko y'ubwandu afise iyo bwazananye. Uhagarariye igikorwa cyo gupima abanduye muri Victoria, komanda Jorem Weima, arasaba abantu kuraba urubuga ngurukana bumenyi rw'amagara y'abantu muri Victoria kugira ngo barabe ibibanza byemejwe yuko abantu banduriyemo. Reka dusubire twumvirize Weima. Dufise ibibanza 51 biri ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi. Icyo ni igitigiri kinini cyane cy'ibibanza abantu banduriyemo. Mbere haranerekana ibibanza 21 aho abantu banduriye cyane cyane kurusha, kandi ni ibibanza abantu bakoresha cyane muri bino bihe by'umwaka. Ingendo zo kuja mu buruhuko ku rwego rw'igihugu ziracabujijwe bivanye nuko intara n'ibisagara bibandanya gukomeza ingingo zo kugara imbibe mu ntumbero yo kwirinda. Abandura benshi bariko baribonekeza mu ntara ya New South Wales cyo kimwe n'iya Victoria. Umugwa mukuru ACT wo warugariye abasanzwe baba mu ntara ya New South Wales na cane cane ababa mu gace kazwi nka Greater Sydney, Central Coast hamwe na Wollongong, kiretse mu mwanya bafise impusha zidasanzwe. Tasmania nayo yugariye uwo wese afitanye isano canke yagendeye aho hose havuzwe yuko abantu banduriye. Ivyo bimeze bityo mu gihe intara ya Victoria yugaye imbibe zayo n'intara ya New South Wales, aho umushikiranganji w'amagara y'abantu Martin Foley yavuze yuko Victoria yakoze ikibereye ku basanzwe baba muri iyo ntara. Reka twumvirize uwo mushikiranganji. It's up to both Victoria and New South Wales to work together. Ni ngombwa intara zombi, Victoria na New South Wales, zikorere hamwe kugira ngo zibashe kunesha kino kiza. Bizofata igihe, ariko umwete hamwe n'ubukerebutsi tuzobishiramo nako tuzonesha ico kiza vuba. Kandi nibaza yuko ico arico abanye Victoria bakeneye nyuma y'ubwitange bakoze mu mwaka uheze. Tukibandanya n'iyi nkuru rero, ivyo bikaba vyarabaye imbarutso y'abanye Victoria isinzi bisanze badashobora gutaha mu ntara yabo mbere bataze n'igihe bazotahirako. Abagera 1,500 nibo basavye impusha zidasanzwe kugira ngo batahe bavuye mu ntara ya New South Wales bagenda muri Victoria, hamwe n'ivyo umushikiranganji Weima yavuze yuko abazohabwa ugo ruhusha ari abazogaragaza yuko bafise ibibazo. Tuvuye muri Victoria tugakubitira hariya muri South Australia, bobo bagirirwa inama yo kudafata ingendo zibajana mu ntara ya Victoria, ariko nubwo bimeze gutyo imbibe z'izo ntara ziruguruwe. Abantu bakaba bagirirwa inama ngo barabe ku rubuga ngurukana bumenyi rujejwe amagara y'abantu na serivisi z'abantu bakenera muri iyo ntara ya Victoria mu ntumbero yo kumenya namba baragendeye ahavugwa yuko abantu banduriye ari benshi. Ni muganga mukuru w'intara ya Victoria Nicola Sparia yavuze yuko yizeye yuko ico kiza muri iyo ntara kizorangira vuba. Reka twumvirize uyo muganga. Ubu ico nobwira abanye South Australia nuko baguma bagavye gusa badahagaritse imitima. Birateye amakenga na cane cane ku basanzwe baba muri Victoria kuko ategerezwa gukurikiza amabwirizwa yo kuguma mu rugo. Rero biteye amakenga kubona bafise abantu banduye nubwo ubu bigitekanye. Mu kurangiza ino nkuru rero, ukaba ukeneye ubufasha bujanye n'amagara yawe, hariho ingingo zo gukurikiza ziri mu rurimi ukoresha. Aho nawe ugiye kuri sbs.com/au/coronavirus urashobora gusangaho amakuru aguha ivyo ukwiye gukurikiza kandi tubamenyesho yuko ino nkuru mu gihe twayitegura bishoboke neza yuko ibitigiri bimaze guhindagurika muri zo ntara zose twagiye turavuga natwe rero tukaba tubahamagarira kuja ku mbuga ngurukana bumenyi z'amagara y'abantu z'intara uherereyemo kugira ngo umenye aho ibijyanye na coronavirus aho bigeze nuko vyifashe. Murakoze yari Jean Paul Amede Nizigama ndabakengurukiye mwebwe mwese mwari kumwe natwe naho ubutaha mu kindi kiganiro. Bye bye.
Woba wifuza kumviriza ayandi makuru nkaya umviriza ubicishije kuri Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify canke hariho hose uronkera amakuru yacu.